Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Kaze nshuti namwe bagenzi kuri rya sango rya makuru yo kuwimana aho radio Nzamba tubashikiriza amakuru makuru makuru yaranze inondwi amakuru makuru makuru yaranze inondwi turiko turasozera kuri uyu wa 2025 mukakaro agizwe ahanini na politike n'ubutunzi n'agateka kazi na muntu kuri mikro muri kumwe na Benye Serakana ndabahaye ikaze. Duhereye mu gisata cy'ubutunzi banki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu biherutse gusohora icegeranyo gishyira Burundi mu bihugu bya mbere bikenye ku isi kandi kirangwamo ukurya ibiturire. Ibyegeranyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko bisohoka ku nyungu z'abagwanya leta baba bagomba kwambika icyeye igihugu. Agatongwasa umukuru w'umugambwe Senera avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu irimwo kwiyobagiza abanyagihugu bato bato bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ido nido na breze ni jimbere.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyesha ko ivyegeranyo vy'ibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu ya FM bikogwa ku nyungu z'abagwanya leta baba bashaka kwambika icyeye igihugu mu kuvuga ko Burundi buri mu bihugu bya mbere ku isi bikenye.
D'abord je sais que c'est une chanson qui s'inscrit dans la guerre psychologique pour que les citoyens ne soient pas.
Nzi ko ari nk'ururirimbo abantu bishize mu mitwe kugira ntibatekane. Iyumvire namwe igihugu kitigira gisumira hanze yacyo ibyo kujya icumwo ca muvuga ngo igihugu gikenye mu gihe uyu munsi twaronse umwimbu w'umusesekara w'ibigori ejo tuzoba twimbuye umusesekara w'umuceri mu gihe abantu baticwa na kigoyi mu gihe bavugwa mu gihe abana baja ku ishure bakaba bafise amazi meza niki tudafise. Mu bisanzwe ibanki y'isi yose iharura amafaranga natwe duharura ico umunyagihugu akeneye naho boba badafise amafaranga sikizi bajya nta bindi.
Mukuru mugambwe Senere utavuga rumwe na leta agatogwasa avuga ko umukuru w'igihugu mu gihe ibyo byegeranyo bikorera ku biharuro biboneka nawe mu guhakana ibiri muri ibyo byegeranyo yari kwishura akoresheje ibiharuro.
Si les chiffres classe le Burundi dernier.
Mu gihe ibiharuro vyerekana ko Burundi ari ubwa nyuma mu kubihakana werekana nawe ibindi biharuro vyerekana ko ivyo wavuga atari vyo. Nibaza ko General Ndayishimiye iyo yishira mu kibanza c'umunyagihugu ciye atari kuvuga gutyo. Yari kubanza agahinduka izuru ururimi mu kanwa incuro ntazi imbere yo kwishura kuri ico kibazo. We ntaca Kenya afite vyose, ariko Abarundi sinzi babayeho mu bukene bubi cane. Twibaza ngo turiko dutera imbere ariko dusubira inyuma nk'ibirenge.
Ico gihe nyene Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko bariko bagerageza kugwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'amatunga ya leta.
Nous sommes en train de rétablir la société.
Turiko turagerageza gushira ibintu ku murongo, turiko turagerageza kwiyunga. Hari ibintu bitahora bimeze neza, turiko turagorora. Nico gituma haba abo binezera nabo bitanezera.
Ya d'autres qui sont contents.
Agatogwasa agira ati vyari kuba vyiza bubahirije amategeko bahereye mu nzego zo hejuru.
Pourquoi est-ce que le général Ndayishimiye a cautionné la
kubera iki General Ndayishimiye yemeye ikibwirwa shingiro ry'umwihariko cyane cyane mu ngingo zijyanye no kwerekana amatungo imbere yo kwinjira mu mabanga. We nyine ubwiwe ntiyigeze abikora kandi yitegekanywe n'ibwirizwa shingiro. Mu nyuma yaciye yivugira ko itunga rya muntu ari banga ko rero atashoboye gutuma umuntu aja kwerekana ibyo atunze bitegekanywe n'ibwirizwa shingiro. Niwe ategerezwa kuryubahiriza hamwe n'ayandi mategeko. None ni iki catumye afata iya mbere mu kutubahiriza ibwirizwa shingiro? Agaca avuga hagiye kurwanya abajya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta. Niba utazomenya ko umutegetsi kanaka kibyo atunze za bironse biciye mu nzira nziza canke ya bironse biciye mu kunyono.
Agatogwasa akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye bagenzi bacu ba radio y'Abafaransa RFI kuri uyu wa kabiri. Ibyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze nawe nyene bikaba byari mu kiganiro yahaye iyo radio nyene ariko asozera urugendo aherutsemo ikishasa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo.
Tukiri mu ico gisata c'ubutunzi, igihugu c'Uburundi kiri mu bihugu abanyagihugu biyongera cane buri mwaka, ariko bakiyongera hatateguwe ingene bazobaho. Kugira ivyo bikogwe mu ntumbero yo gufasha igihugu kuva mu kibanza ca mbere mu bihugu bikenye, Faustin Ndikumana harongoye Parsema asaba leta gukorera mu muco. Leta isabwa gutunganya inama z'abahinga mu butunzi kugira ikintu cyose gishitse kibe gifise inyishu kandi itari mu majambo ahubwo iri mu biharuro. Tega amatwi Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Parsema.
Twasaba leta ko yotunganya inama rukukoma ikwiye kwiga iby'ubutunzi atakucisha hirya tukaraba iby'ubutunzi ngene vyifashe. Dene dufise igituma dufise ikibanza ca nyuma iyo bizanana igitukicara nibijanye n'intwari bere muri iki gihugu kuko muri yo namije ari nako kuma by'ubutunzi twazigaza cyo turaba aho tugize situation de référence kandi tukiga gukoresha ibipimo by'ubutunzi nuko abandi korana handi ushobora gutera imbere utavuga ati ibipimo ofise nibi ni umuntu agwaye bamurabira kuri temperature bavuga ati temperature twasanga ifise 40 irenga 38 uragwaye n'ubukene n'ijyo y'ubutunzi nuko na kasuma y'ibugu nikiziragena turabe natwe ngene kivyo bintu twoshobora kubivamo twaze kuti tuce turabe ingene na wa mugambi w'igihugu PNB tuwevara tukabusuzuma turabye umwe wa mugambi wihuta wa plan d'action prioritaire wo kuva mu 2018 gushika mu 2022 ubu tugeze mu 2021 mbereho twavuga yuko muri uwo mugambi umwimbo ku munyagihugu uzawarenze ama durara amajana indwi icyo gihe akaba ari munsi y'amadorari amajana atatu none ubu tugeze he ikindi ni uko haza ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye gitumye izo ziraboneka ubu none ni ikihe kigo gitunganya ubushakashatsi kuri ibi bibazo kugira na leta gitume ibyigwa bikomakomeye bine bituma n'abantu bo hanze baterera ibyumviro n'aba expert bandi bakaza ahigwirana ry'abantu kumbure bitateye ingorane babigejeje gute tukaza tugahinduka
inzamba
amakuru yaranze ino nzwitsi yabandanirize mu gisata cy'agateka kazina muntu abanyagihugu ku mitumba imwe igize komine ya Mugamba bariko baratiza abo bahunga ihagarikwa gimonogoje y'imisore n'abakukuruke mu gisirikare kugira barekugwe imiryango yabo ibanza kuri amafaranga ari hagati y'200,000 n'200,600 ayo nayo gahabwa urongo igipolisi muri komine ya Mugamba abanyagihugu basabajejwe intwaro kuhagarika ako gatotezo ni nkuru dushikirizwa na Delice ya Kamikazi
igihagarikwa ry'abanyagihugu ngo rikorwa amasaha ari mu ijoro kuva amasaha 9 rikaba ryimonogoje ku mutumba wa Mwumba wa komine Mugamba uwo domakurutoke akaba ari komisere atwara igipolisi muri komine ya Mugamba abafatikanije n'abatware ku mutumba abafatwa bagirizwa iki
bakabagiriza iho bakabagirizamo na barobe apakira tuve nka bakansen rasanze agasabayora akabagirana mu gasha hanyuma imisere yaho yo singo nagarobe agasabayora urawe agirizwa ubusuma atabizi atabizi hari nk'abantu abenyeje yo kabiri ego mu gasha kagigane muganga
umupolisi yitwa arakaza ngo abafata abapakira imodoka zihingura icyicayi yotebe akaja kubafungira muri brigade ya Mugamba kugira barekugwe bigombaza amafaranga uko yakenye ategura afatikanije n'abatwara ku mitumba ihagarika ry'abanyagihugu aya mahera atozwa agahenda akagaburwa n'abo batwaye na komisere kuko isoko ryacu ribyigana iyo wagirije inkoho kwigomboza 600,000 nayo kwagirizwa gukorana n'abagwanyi ukigomboza hagati y'200,000 na 300,000 amakuru dukura muri komine Mugamba akavuga ko ubu aho bigeze abanyagihugu batangwe kunyaga amagara kuko badashobora kuza bararonka amafaranga yo kwigomboza uko bafashwe nkuko uyu munyagihugu abivuga unamisore kirangwa ku mitumba imwe y'umugamba ku gutinya gufatwa
bagatanga amahera babaye amahugurwa ari muhira baca babasigayo none n'ubu bagatatuma bafashwa kabiri mu giconi baca babarekura kwa gatatu ku mugoroba kubera yasinze amahera urumva ubu nta musore yari muhira abenshi barahunze ku mutumba Mwumba kandi rero bagasangwa n'abasirikare baho
abanyagihugu kandi bavuga ko ingo zitarimo abagabo bahunze bababuzi baca batwara abagore babo bagatanga akarorero ku byashyitse ku mutumba Mpota iyo komine ya Mugamba abanyagihugu basaba intwaro ku rwego rwo hejuru gutuza iyo nyifata y'abarongozi muri komine Mugamba twagaragaje kurondera urongoye komine Mugamba hamwe n'umupolisi Moise arakaza kugira twumve icyo avuga kugira abanyagihugu bo mu Mugamba bamwagiriza ariko ntibyadukundira
ku munsi wa gatatu abakozi b'ishyirahamwe ryo gutuma tumana ko makuru Onatel bahagaritse akazi baja guhagarara inyuma y'ibiro mu kiringo cy'iminota igera kuri 30 bakaba bamenyesheje ko mu byo basaba harimwo agahembo kabo kangana n'umushahara w'amezi 4 baheraniwe n'iryo shyirahamwe n'ubu nyene hido nido na Delicia Kamikazi
aijera bagwiwe umengo na letera ikuye mwenye singa itwara we njene
uye n'umwe mu bakozi ba Onatel bavuganye na hajiwa inzamba aho bari bahagaritse ibikorwa bakaja guhagarara imbere y'ibiro by'umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe ngo bikaba byavuye ku birane by'imishahara y'amezi 4 abo bakozi bavuga ko baheraniwe n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe Onatel abo bakozi bakamwagiriza gushyira imbere inyungu ziwe kuruta inyungu z'abakozi
kwa rukwerekana umubabaro kugira turabe ko yokwikebuka
n'inzego zo hejuru nazo nyine abari hejuru iyo nabyo ntibamenye ibiriko biraba muri Onatel umengo na kanizo ni ngombwa
umengo na leta yarabikuyemo ntibasigaye itwara wenyine utigute yenda kuyakawe imiduga ya projerati bavuga ati iyo miduga ishyigire ikore ibikorwa ibyo mu gukora amaproje yari yagiye ko bagezi basiye amakamyonete data bose kuyatwara ashaza amaprobox afata ideni ga yaje kuririha azana amaprobox ngo ajye gukora izo probox zimaze umwaka wose ndaho nta na kimwe zirakora ahubwo nahise bazifata kandi niba deregeri bafite imiduga ibiri itatu none wumva bakora gute bavuga ngo zikora marketing urumva marketing zagiye gukora nizo bazigo bagiramo ngaho nizo zirakora.
Abakozi bagasaba kandi kubandanya batanga amafaranga mu ishyirahamwe ryo gutegekaniriza kazoza abakozi INSS n'iryo kuvuza abakozi ba leta mitiweli. Bagasaba kandi aba barongoye kwitaho neza abakozi n'imiryango yabo mu kubaronsa agahembo kabo kugira ngo baronke ico bariha amazu babayemo.
Usaba uburongozi bwacu bwa Onatel ko dabor bworaba ico umukozi akeneye kumara amezi ane udakora ku mafaranga n'ikintu kigoye cane. Rero hariho ikintu cyitwa motivation y'abakozi batari motive n'umuhembo ucuba muke. Rero dusaba ko umuyobozi wacu imbere y'uko akora ibindi byose yo kuyumvira iby'imiryango y'abakozi, yo kuyumvira umukozi, yo kuyumvira amangajuma yafashe kukumva iyo ukora ahantu urafata amangajuma mu mabanka. Nayo nicyo twosaba, ni uko yo kuyumvira ati reka mu byihutirwa umukozi aronke agahembo habaye ntibamuturubike bamusohora somadeni y'amazu ntibabirukane.
Umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe Fiva Kabeba we akaba yemera ko aheraniye abakozi amezi atatu gusa, ariko akabasaba kugwiza umwimbu kugira ngo bashobore kuronka agahembo kabo. Mukamenya ko mu kwezi kwa 12 mwaka uheze icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Alain Guillaume Bunyoni yari yagendeye iryo shyirahamwe, aho yari yamenyesheje ko ugutunganywa nabi bw'iryo shyirahamwe aribwo butuma biguma rihomba. Muri politike, abashingamateka batowe mu mugambwe SNL bafise amakenga menshi ku mutekano wabo inyuma yaho ubushikiranganje bw'umutekano ufatiye ingingo ko abashingamateka batazosubira gucungerwa n'igipolisi kijejwe gucungera inzego bita API. Bakaba bategerezwa kuja gusaba polisi babacungera mu ntara batowemwo. Bavuga ko bamwe mu barongoye igipolisi mu ntara zimwe bitwara nk'abanye politike, kandi ko rimwe na rimwe batarabagiza abashingamateka bo mu mugambwe seneri. Kubw'intwaza ngabo Kasinya Rukindikiza yahoze mu rwego gucungera umukuru w'igihugu ngo abashingamateka b'igihugu c'u Burundi ntibari bakeneye ababacungera umutekano mu gihe ubutegetsi budasiba kuvuga ko amahoro n'umutekano birangwa mu gihugu cose. Kubwa Gratien Rukindikiza, abo bapolisi bo muri API bategerezwa gucungera umutekano w'abarongoye inzego z'igihugu ku rwego rwo hejuru gusa. Tega amatwi Gratien Rukindikiza.
Icambere umuntu yovuga nuko hariho umingo ibintu byari bimeze nk'akajagari abantu bagirira security umutekano abantu benshi. Hari abashinga amateka bakinguza amateka biwa mustanteri, hari abadirekiteri bibi n'ibindi. Umengo mu Burundi hasigaye hari ibintu byinshi nk'ukumengo coba ari igihugu hariho bose bakeneye security bose bafise ibintu bigomba kubatera. Ikindi ni uko nuyo API mu bisanzwe ntiyari ikeneye kugirira security n'abashinga amateka n'abantu bose, yari iyo kugira security abantu bakomeye mu gihugu hari nka president icegera ciwe umushikiranganje wa mbere abatwara sena na assemblée nationale abantu bakenya gose kugira ngo bibe ibintu byiteka za atari ibintu bituma abantu bayerera hirya na hino. Usanga mu gihugu hari abantu benshi bayerera bafite ngo bitwa ngo agira security uri yundagira security uri jiwe kubyi wanje mbere je novuga yuko ahubwo nta security ari bakeneye ko baravuga yuko mu gihugu hariho umutekano. Kandi umushingamateka ni umuntu ari mu banyagihugu agenda mu banyagihugu biwabo, iyo security cyane cyane ntayabarinze gukenera. Je mbona byiza boze barakura abo bantu bagirira security abashingamateka abamusanteri n'abandi kugira ngo habe n'abantu babone yuko hari umutekano. Je kubwi wanje mbere ntuvuga nuko bogenda bajya aho hazuba ari abantu bake gose bagirirwa security, kuko haba abantu benshi bagirirwa security byerekana ku banyagihugu ko atamutekano uri muri ico gihugu.
Aha ni naho makuru yaranze ino ndwi kuri radio Inzamba Gateka Kawe agarukiye. Murakoze mwebwe mwese mwarimu duteze abiri Benyaxera Kana ntiyabashikirije. Ndabifurije kurangiza ino ndwi mu mahoro ahiwanyu naho ubutaha
amakuru makuru yaranze inundu.